radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Leta y'u Rwanda itangaza ko ubutunzi bw'igihugu bwiyongereye inshuro 10 ku ijana mu bigice cya gatatu cy'amezi atatu y'uyu mwaka.
Hari ibyo bavuga tugasanga atari ibyo. Hari nk'igihe bavuga bati abaturage barejeje, ariko mu by'ukuri ugasanga bo barabivuga batageze nyine nko mu mirima ngo barebe ese uriya yararumbije cyangwa se yarateye yarasaruye asabiye sibingana iki.
Ubukungu nyine bufite abakungu nyine, twebwe nta bukungu dufite, ntabwo ubu no kurya kubu ngubu ntabwo byoroshye,
ubutuguma dushonje.
Abo ni bamwe mu banyarwanda bavuga ku buzima bwabo bwa misi yose. Ingwano hagati y'abasirikare ba leta ya Congo FRDC n'umugwi ubagwanya wa M23 yabandanyije mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Kandi naho perezida w'Uburusiya Vladimir Putin uyu munsi wa kabiri yavuze ko ibintu byari bitoroshe mu bice bine bya Ukraine yiyitiriye, akavuga ko byometswe ku gihugu ciwe mu ntango z'uyu mwaka. Aya makuru nayo ndavugwa hirya no hino ku isi turabashikiriza mu kanya. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin uyu munsi wa kabiri yavuze ko ibintu byari bitoroshe mu bice bine bya Ukraine yiyitiriye, akavuga ko byometswe ku gihugu ciwe mu ntango z'uyu mwaka. Ibindi kuri inkuru eje ni mukankuse.
Kubwira abagize serivisi z'umutekano z'Uburusiya, Putin yashimangiye ko ibyo bice ari Donetsk na Luhansk mu burasirazuba bwa Ukraine, kimwe na Kherson na Zaporizhia mu majyepfo. Umuyobozi w'ingabo zihuriho za Ukraine Sergei Nayev yavuze ko atekereza ko inama ya Putin na mugenzi we wa Belarusia yagarutse ku bundi buryo bwo kurushaho kugaba ibitero muri Ukraine no kwagura uruhare rw'ingabo za Belarusia muri operasiyo zikorwa kuri Ukraine by'umwihariko ku butaka. Perezida wa Belarusia Alexander Lukashenko yakunze gusubiramo ko nta bushake afite bwo kohereza ingabo z'igihugu cye muri Ukraine nyuma yo guha ingabo z'Uburusiya aho kurasira ibisasu mu kwezi kwa kabiri. Uburusiya ntibwigeze bugenzura ku buryo bwuzuye ibyo bice bine byari bimwe mu byo Putin yigambye ko yafashe mu kwezi kwa cyenda. Ibikorwa bye byamaganywe n'umuryango mpuzamahanga.
Yakoze jini mukankusi. Umusenateri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jim Risch umurepublikan ari mu baserukira komite y'inama nshingamateka ishinzwe imigenderanire n'amahanga, yasabye ko imfashanyo ya Amerika mu by'umutekano n'umugambi icyo gihugu ifatanya na Nigeria bisubira gusuzumwa. Jini mukankusi araduha ibindi kuri inkuru.
Mu ibaruwa yandikiye minisitiri w'ububanyi n'amahanga Anthony Blinken yabonywe na Reuters, senateri Jim Risch yasabye Departement ya Leta gusuzuma ibihano byafatwa bikiyongera ku isuzumwa ry'inkunga mu by'umutekano n'ubufatanye n'igihugu cya Nigeria. Minisitiri w'itangazamakuru wa Nigeria ntiyahise aboneka ngo agire icyo avuga kuri iryo suzuma ryasabwe. Iperereza rya Reuters muri uku kwezi ryasanze kuva mu 2013 igisirikare cya Nigeria cyarakoresheje gahunda y'ibanga yo gukuramo inda mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu, aho inda 10,000 zakuriwemo abagore n'abakobwa. Abenshi nabashimuswe n'abafashwe ku ngufu n'abarwanyi ba Kiyisilamu. Abagerageje kwanga barakubiswe, bashyizwe imbunda ku gahanga cyangwa bahabwa ibiyobyabwenge kugira ngo bemere nk'uko ababyiboneye babivuga. Abayobozi b'igisirikare cya Nigeria bahakanye iyo porogaramu bavuga ko ntayigeze baho. Bavuze ko Reuters mu gutangaza ayo makuru byari igitutse kuri Nigeria, akaba n'uburyo bwo gutesha agaciro urugamba igihugu gihanganyemo n'inyeshyamba. Umuvugizi wa Departement ya Leta muri Amerika abajijwe iby'ibaruwa ya Senator Bish yavuze ko Amerika ikirimo gusuzuma ibyatangajwe na Reuters hanyuma ikazareba intambwe zizakurikiraho.
Kandi naho mu gihugu cya Ethiopia, hamwe mu mabanki yasubiriye kugurura imiryango mu bice bimwe by'intara ya Tigre byasinzikajwe n'intambara mu buraruko. Ejini mukankusi arabandanya inkuru.
Izo banki zavuze ko zasubukuye serivisi mu bice bigenzurwa na guverinoma mu ntara ya Tigre mu majyaruguru ya Ethiopia bwa mbere mu gihe kirenga umwaka, nyuma y'agahenge ko mu kwezi kwa 11 mu ntambara yamennye amaraso imyaka ibiri. Za banki zafunze imiryango mu mpande zose za Tigreya kuva ingabo z'igihugu cya Ethiopia zirukanwe muri iyo ntara mu kwezi kwa gatandatu muri 2021 n'ingabo zari ziyobowe n'ishyaka rya politiki ry'abanyatigreya TPLF. Banki y'ubucuruzi ya Leta ya Ethiopia yanditse kuri Twitter mu mugoroba w'ejo kuwa mbere ko yongeye gufungura amashami yayo mu mujyi wa Shire no mu mijyi ya Aramati na Kolum. Lion International Bank na Wegegen Bank nazo zasubukuye serivisi mu bice bya Tigreya nk'uko zabyivugiye uyu munsi kwa kabiri. Nta banki n'imwe yavuze ko yongeye gufungura imiryango mu bice bigenzurwa na TPLF, yivugiye ko irimo gukora ingabo zayo ku rugamba nkuko biteganywa n'amasezerano y'agahenge. Ayo masezerano yavuga ko serivisi zose z'ibanze zigomba gutangwa mu ntara ya Tigreya, kandi serivisi z'umuriro w'amashanyarazi zasubiyeho mu karere k'umurwa mukuru Mekele mu ntangiriro z'uku kwezi ku nshuro ya mbere mu gihe kirenga umwaka.
Rakoze mugenzi wacu ejo n'umukankusa dushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri kumubandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Intambara hagati y'abasirikare ba leta ya Congo FARDC n'umugwi wagwanya wa M23 yabandanyije mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa na Jimmy Shukrani bakomera.
Ibi byatangajwe mu gitondo cyo kuri wa kabiri na Colonel Njike Kayiko Guillaume, umuvugizi w'ingabo za Congo mu burasirazuba bwa Congo. Uyu yemeje ko kugeza ubu uduce twa Murimbi, Rusekera twose turi hafi na teritwari ya Masisi tumaze kwigarurirwa n'ingabo za leta nyuma y'imirwano ikomeye yabaye muri iki gitondo. Ingabo za Congo zabashe gukora akazi gakomeye cyane muri iki gitondo. Kukubu agace ka Bwiza murabizi neza kukafashwe kuva ku cyumweru cyashize, none uyu munsi akazi ka mereje muri Murimbi, Rusekera ndetse n'ahandi. Twizeye yuko byose biri buze gutungana kuko ingabo za FARDC zihagaze neza. M23 tugomba kuyirwanya kandi tukayirangiza. Icyo twe nka FARDC dushyize imbere ni ugusubiza impunzi mu duce zavuyemo. M23 ku ruhande rwayo yatangaje kwitarwanya n'ingabo za FARDC gusa, ahubwo ko yarwanaga na FDLR, Nyatura ndetse na PSLS, imitwe ashinja leta ya Kongo kubiyiha ubufasha no kwikoresha mu ntambara barimo. Majoro Wilingoma, umuvugizi wa gisirikare wa 23, yagize ati: icyo nicyo natwe twibaza tukumirwa. Iyo FARDC ifatanye na Mai Mai, Nyatura, FDLR ndetse n'indi mitwe kugira ngo baturwanye, ntitubyumva na gato. Twagiranye ibiganiro ikibumba, twumvikana kuri bimwe na bimwe, ariko ntabwo harimo kubyumva cyangwa ngo bagire icyo bubahiriza. Baduteye muri Bwiza, Tongo ndetse n'ahandi, ariko ibyo twe ntibidukanga. M23 duhagaze neza, twe icyo dukora ni ukwirwanaho. Uyongera wahakana ko M23 itigezwa mu birindiro byayo bitandukanye n'ibyo igisirikare cya Kongo gitangaza. Uyu muvugizi wa M23 yashimangiye ko badashobora na rimwe kuvanwa mu birindiro byabo na FARDC kuko bahagaze neza ku rugamba. Kuri we leta Kinshasa ikomeje kwirengagiza amasezerano ya Luanda, ahubwo irimo gushakira ibisubizo mu nzira y'intambara. Ntabwo twigeze dusubira inyuma habe na santimetero imwe. Iryo ni ikosa twebwe M23 tudashobora gukora na rimwe. Twebwe turwana, tutarwana, isinzi ni yacu. Ibyo babwira bavuga ko badukuye mu birindiro byacu barababeshya. Leta ya Kinshasa ni uko nguko imeze. Iki turangaje imbere ubu ngubu ni ubuzima bw'abaturage bacu bari mu karere ka Masisi, cyane cyane abari igicanga n'ikirorirwe ndetse n'ahandi barimo guhigwa. Tuzirwana uko tubishoboye kose ndetse no kurinda abaturage bacu. Uyu muturage wavuganye n'Ijwi rya Amerika uturiye agace ka Murimbi utashatse ku izina rye rivugwa, yemeje ko ibitero ingabo za FARDC aribyo byavanye abarwanyi bayo M23 mu mujyi muto wa Bwiza wahoze ari ibyicaro bikuru bya CNDP, ariko yongeraho ko abarwanyi b'umutwe wa CMC Nyatura aribo bagabye ibitero kuri M23 mu gace ka Rusekera.
FARDC zaje ziturutse igicanga ziraza zigira mu Bwiza kubera ariko M23 yariri zigwana nabo zibasha kubasubiza inyuma. Ni amasaha ubwo gashize bari kugwana babasha kubasubiza inyuma. Abaturage bahunze bari kwerekeza gicanga n'utundi duce twe turi kure yaho mu Bwiza. Abarebere ntabarimo, abarimo ni FARDC, abandi barebere babasubiza inyuma babita ba CMC.
Kuva aho M23 yafatiye teritwari ya Rucuru, bamwe mu bayobozi ba sosiyete sivile n'inzego z'ibanze ntibishimira umubano uri hagati yabo na M23, aho bavuga ko batotezwa cyane n'ingabo za M23. Ibintu M23 ikomeje guhakana, ikavuga ko babivuga baba bafatanye na Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu kerensa amasezerano. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Arakoze Jimmy. Leta y'u Rwanda itangaza ko ubutunzi bw'igihugu bwiyongereye ibice 10% mu gice cya gatatu cy'amezi atatu y'uyu mwaka. Inkuru idonido yayo ni Asumta Kaboyi. Kumugoro wa kuri wa mbere ku kicyiciro cya Ministeri y'Imari n'Igenamigambi habereye ikiganiro n'abanyamakuru cyagaragarijwemo uko ubukungu bw'igihugu buhagaze. Iki kiganiro cyarimo Ministeri w'Imari n'Igenamigambi n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare. Abayobozi bagaragaje ko muri iki gihembwe cya gatatu umusaruro mbumbe w'u Rwanda wabaye miliyari 3,583 z'amafaranga y'u Rwanda uvuye kuri miliyari 2,758 mu gihembwe cya gatatu cy'umwaka ushize. Aba bayobozi barimo Ministeri w'Imari n'Igenamigambi ndetse n'uw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare baraye batangaje ko muri rusange umusaruro mbumbe w'igihugu wazamutse ku kigero kingana n'10% uvuye kuri 75% wari wazamutse mu gihembwe cya kabiri cy'uyu mwaka. Ni igipimo cyo hejuru cyatumye hari abibaza impinduka zabaye mu mezi atatu ashize uvuye mu gihembwe cya kabiri cy'uyu mwaka. Bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali baganira n'Ijwi ry'Amerika bakemanga iryo zamuka bashingiye ku buryo babayeho muri iki gihe.
Hari ibyo bavuga tugasanga atari byo. Hari nk'igihe bavuga bati abaturage barejeje, ariko mu by'ukuri ugasanga bo barabivuga batageze nyine nko mu mirima ngo barebe ese uriya yararumbije cyangwa se yarateye yarasaruye asaruye sibingana iki. Ushobora kuba wenda nk'ahantu usarura nk'umufuka wenda ibiro 50 ubuza hasarura nk'ibiro 15, urumva ntabwo bawejeje mu by'ukuri.
Ubukungu nyine bufite abakungu nyine, twebwe nta bukungu dufite, ntabwo ubu no kurya kubu ngubu ntabwo byoroshye,
utuguma dushonje.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare gitangaza ku rwego rwa serivisi rwagize uruhare rwa 47% ku musaruro mbumbe, aho amahoteli na resitora byazamutse ku kigero cya 90%, mu gihe ubuhinzi bwazamutse kuri 24%. Ikigo cy'ibarurisha mibare kigatangaza ko nubwo urwego rw'ubuhinzi rwazamutse, umusaruro w'ibihingwa ngandurarugo wo wagabanutseho 1% ku baturage bo, ubukene babamo n'izamuka ry'ibiciro ribuherekeza ni amateka batigeze babona mu buzima bwabo.
Ubuzima bwo buragoye bwo hanze aha, noneho ibiciro ku isoko nabyo byarazamutse. Ikiro cy'ibirayi ni 450 500.
Ibiciro by'ibiryo byarazamutse. Hakiro cy'ubugari kiri kugura 800, kandi twarakiguraga 400. Hakiro cy'ibishyimbo kiri kugura 200, kandi mu gihe twakiguraga amafaranga 400, kuko ibintu byose birahenda. N'ibiciro cy'ibijumba kiri kuri 350, twakiguraga 150. Ubwo niba ari kuzagura uhazwa n'ibiro 2, umva amafaranga yose agiyeho yiyongeyeho.
N'ibihahwa birahenda cyane n'ahangaha. Ikiro cy'ubugari ni 800.
Ministeri w'Imari n'Igenamigambi Uzendagije Imana yumvikanishije ko leta yiteguye guhangana n'iki kibazo.
Ibikorwa kugira ngo dukore ibishoboka ibyo dufiteho ubushobozi bitari by'ikirere ni ugufasha kugira ngo haboneke inyongeramusaruro zihagije ku gihe mu itangira rya buri gihembwe, yaba amafumbire, yaba imbuto. Kubera ibiciro biri no hejuru, amafaranga leta yashyiragamo iyo yunganira abaturage yarongerewe cyane kugira ngo abaturage, abahinzi bashobore kugura cyane cyane ifumbire. Ariko ibi iyo bihuye n'ibibazo biturutse ku kirere n'ibindi bisaguro uba mukeye. Ku gihe kirekire turakomeza gukora ishoramari mu bijyanye no gukoresha amazi, gukoresha uburyo bwo kuhira. Mu by'ukuri tugomba kugira kubaka ubudahangarwa bw'ubuhinzi.
Yusuf Umuravu uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare yumvikanisha ko nubwo umusaruro wabaye muke bitazabuza ubukungu bw'igihugu kuzamuka.
Ubuhinzi cyane cyane bujyanye n'ibiribwa dukoresha ntabwo byagenze neza, kandi uko tubibona n'umwaka wose muri sezo A ntabwo byagenze neza, no muri sezo B ntabwo byagenze neza, cyane cyane bitewe n'ikirere kitari cyiza. Ibi ni ibintu tutavuga ko n'umwaka utaha ariko bizagenda, kubera ko ikirere gishobora kuba cyiza. Nk'ubu ngubu imvura yaratinze, ariko ubu ngubu isa nk'aho yabonetse. Ikigaragara ni uko nubwo hari ibibazo, ariko n'ubuzima bw'igihugu cyane cyane mu bukungu buracyakomeza.
Ikigo gishinzwe ibarurisha mibare cyerekana ko kandi serivisi z'ikoranabuhanga nazo ziri mu zazamuye ubukungu bw'u Rwanda, kuko iki cyiciro cyazamuye ubukungu kuri 34%. Ubucuruzi buranguza n'ubudandaza buzamura ubukungu ku kigero cya 20%, mu gihe serivisi z'imari zazamutse 8%. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nani barara? Ijira hirya ni kumata. Hirya kwa kiri ahantu hose. Niki uhinye gera ariko? Abanyabugo ngira ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe. Useka se.
ngo jewe duwe bugo
yego rata urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nka zabo ngo nabona ko urumunya ubwo neza neza tore wambaye nkabo uravuga nabo rurimi rwiwacu
ari kabira simuhumura kamana
sefe wenda bana shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye
bugo
kwiki nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kundi kombo taxi yaje kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri radio ijwi rya Amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo taxi
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye
mu maneno ya kuchekesha kombo taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani
kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Rola
makuru yarajijwe cya Amerika arabandanya kuva mu mwaka wa 2021 mu Burundi ntibagipima ikivunga umugera wa sida hapimwa abafise ibimenyetso canke abagendana n'abashobora kwanduza kandi bagapima mu kibano n'imiti yo gupfupfa haza itangirwa mu kibano ubwo buryo ngo burorohera abifuza kwipimisha n'abafata imiti yo gufufahaza umugera wa sida inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi tuyigezwaho na Thierry Ndayishimiye ari i Kigali mu Rwanda
umugambi wo gupima no gutanga imiti ifufaza umugera wa sida mu kibano watanguye mu 2021 abapima canke abatanga iyo miti n'abaremesha kiyago bakorana n'amavuriro canke amashirahamwe yishinze kugwanya kiza ruho nyanganda sida mu ntara ya Makamba ishirahamwe rishinzwe kugwanya ico kiza INSS ni rimwe riri muri uwo mugambi imbere y'2021 bapima ikivunga ariko ubu hapimwa uwo babona ko ashobora kuba yaranduye biva n'ingeso ziwe canke we nyene yiyagiriza ko ashobora kuba yaranduye ibyo byayagabanyije uburyo bukoreshwa mu gupima umugera wa sida umuhuza bikorwa muri INSS Makamba Senjumba Stani aratwiganira ukugena uwo mugambi urangurwa
mu kubapima n'uburyo bubiri baraza aho dukorera muri INSS canke naho bagapimirwa mu kibano turafise abaremesha kiyago bafise ubumenyi bukwiye koresha mu kibano kugira bapime umugera wa sida iyo rero barose babitura mu kibano baraheza bakawutora canke naho ntibawutore kuri uwo yawicuze yipimishije ico gihe bawumutoye baca bamuzana muri INSS tukagira ikindi gipimo co guhinyuza yuko inyishu zatowe arizo
uyu ni Nahimana Mediatrice umuremesha kiyago ku mutumba wa Makamba ya mbere akaba atashatse ko tumufata amafoto
ubwa mbere baraduhaye inyigisho yuko dutegerezwa kuba dufise ibanga kandi dutegerezwa kuba tuzwi neza mu kibano hanyuma baratubwira ingene tuzobanza kuganira n'abantu imbere yuko tubashikira tukabapima tubanza kuganira nabo na cane cane mbere tukitanga ko nakarorero kuko burya iyo umuntu agenda numugera je nibaza ko iyo si ingwara nibisanzwe tubifata ko ari nka kujya kwa malaria rero ngivyo byose turabitanga kwa karoro tukitanga kwa karorero kugira abone ko ari ibintu bisanzwe hama tukabajijura yuko umuntu amaze kwipimisha abona ko ari ibintu bisanzwe kuko acaronka imiti kandi iyo miti ayironka ku buntu ntigurwa amahera
ubwo buryo burorohereza abashaka kwipimisha canke abari ku miti yo gupfupfa haza Prida barashikiriye akora muri INSS Makamba arabyemeza
ivyo byitwa ivyoroshe kuko mu myaka yahera tugishikanye nko ngahe Makamba muri 2006 no kuvuga yuko abantu baza kwipimisha yego kugushaka kwabo bafise ico biyumvira kuvyerekeye sida niko babivuga canke kumugera wa sida nyene agira ati je no bangenda numugera ntarabimenya baraza bavuye kure iyo mu makomine canke mu maprovince yegereye Makamba nkarutana na bururi bakaza bavuye kure ikabatwara umwanya bagahagarika cha gikogwa canke nabo bamaze kugwara bakaza kugwaye ntagwara umugera wa sida gusa bakaza bavuye kure bagafata gwa rugendo bagafata inahuri basanzwe bamaze kuba batameze neza ari magara make ugacusanga rero biro batwaye umwanya byatwaye n'uburyo
Nuri mziza Frederica umunywanyi wa INSS Makambati uturusho ni twinshi kubera iyo ndinganizo shasha nawe nyine ntiyashimye ko tumufati foto
akarusho karimwe nuko kera bakija kwipimishiriza kwa muganga abantu baraza bagatonda bagatonda umurongo hanyuma bakavaho amasaha yagi ariko ubu babikorera mu kibano bacungura umwanya wawo gukora ibindi bikorwa hanyuma kandi nico kimwe nuko gutora imiti uko gutora imiti mu kibano bifasha byinshi urumva naho nyene bifasha muri uwo mwanya wo kuja kwirwa batonze ku mavuriro hanyuma ikindi kigira kabiri nacu birabafasha no mu banywanyi hagati na ukumenya n'amagara yabo ingena yifashe kuko baca baza bararabana bakara nimba hari uwo babona bitariko biragenda neza bica bishika kwa muganga hakiri kare bagaca bamukurikirana hakiri kare
ikindi ubwo buryo butuma abapimwa batagira isoni iyo bashaka gupimwa nkuko byemezwa na Stanice Ngiyumva umuza bikorwa muri INSS Makamba
ubwa mbere apimwa nuwo yizeye ubwa mbere bo baba bana kumbure basangiye byinshi mu kibano ubugira kabiri hariho kuba uri ahantu wizeye cyane watamuntu azoheza ngo azarabivuga mu gihe utaratangura kubyivugira hanyuma ukaronka impanuro uyawe nuwo mubanye musangiye imico n'imigenzo kugatumba
umuremesha ikiyago na Imana Mediatrice arigana igituma gupimirwa mu kibano no kuharonkera imiti ariyo nzira irashe n'uyu muremesha kiyago ntiyashimye ko fotogwa
gupimirwa mu kibano biri n'akamaro kanini cyane gose kuko ubwa mbere hari abantu baba batinya kuja ku bitaro hari abantu baba batinya bati je nkaja ku mavuriro abanaka niyo bakora barambona je sinjayo mugabe ari mu kibano ndavyemera kuko natwegwe mu kumupima tumutwara ahantu hameze neza ahantu ataruja n'uruza hanyuma kandi tumupimye twebwe ico dukora ntitunamubwira tuti woragenda no mugera twe tubona ibimenyetso hama tugaca tumwitwarira kwivuriro avuze ati je sinjayo abaganga baradufasha tukavuga tuti hari umuntu yatinye kuzino bagaca baza kugira barabe yereme ivyo bimenyetso twabonye bagaca babona yuko agendana umugera ko keshi na keshi abo dutoye ibimenyetso usanga baba bagendana umugera
kanatsinda abo baremesha kiyago barazi neza ibanga batumwe prida barashikiriye
gupimira mu kibano bikogwa n'abantu twabyigishije ingene babikora no mu gupima bagendera ibanga nukuvuga yuko batagende baravuga uwo bapimye canke ishu yabo canke ngo nakiriye uyu canke ngo byagenze gute ahubwo hoho bagiye kwararaza ahubwo nta numwe bosubira kuronka abatumbera
uyu munywanyi wa INSS amaze imyaka 18 ntiyashimye kwivuga izina kandi agendana umugera wa sida ari mu bafashiriza mu kibano atubwira ukugene abaremesha kiyago bakora ku mutumbi wabo
umuremesha kiyago icyakora urabona kenshi mu kibano hari abantu baguma bagwaragurika igihe bagwaragurike cyane wowe uri umuremesha kiyago biragutera intuntu ukongera ukamwegera ukamuha impanuro n'ukuri nari ndagusabye yuko uba wipimishije kiretse reka kujya mu bintazi kuko hari aho wabugwaye mukabwiye wegeye abaganga so kufasha ukamubwira ati nako mpa ndagusabe ndagufashe
umunemesha kiyago Ridwine nibayizere aratubwira icyo ahora yisunga kugira yegere umuntu amusabe ko yokwipimisha
ndabanza kuraba nk'ihari yiwe nkabona nyene magara y'ibatameze neza ko ndakusanga akunda kugwaragurika ntatomoye cyangwa ugasanga ntari kumwe n'umugabo wiwe umugabo we n'umurovyi cyangwa n'uwundi mushoferi cyangwa n'umusoda cyangwa n'umuntu akunda kujya kwihanzura i Tanzania cyangwa atari hafi bwa ukabona ati umuntu afite ibibazo ubona nyene yahindutse kubera wowe ubuze nk'imenyetso by'umuntu agendana umugore nk'ina bameze ukavuga ati umuntu wapi reka ndamupime cyangwa naho ukabona ko agendana abagabo benshi cyangwa kubona ko nakagendana n'abagore benshi dukurikirana ibyo ibyo dukurikirana rero turaba cyane cyane kuko ntiwoja gufata umuntu barangwaye cyangwa ndagupime ntacyo wamusomyemo
nawe kugira mujijure ko yokwemera kipima hanyuma akamuha ibipimo byiwe aramusigurira ingaruka zo kutipimisha
ni ukuvuga aramwereka ubuzima bw'umuntu kazoza kiwe na kazoza kubu imiryango yiwe ingene ashoboye kwanduza abantu umuryango uzoba uhombye kazoba uhonye nyine nkamusigurira hanyuma kandi nkamwereka akamaro ko gufata umuti hakiri kare inyungu ko n'umugeni aho bagupima babura iyo wafashe umuti kare hanyuma kandi nkamwereka ingaruka mbi yo kudafata umuti kare kudafata umuti n'ingaruka nziza yo gufata umuti
umuntu umesha kiyago na Imana Mediatrice we hari aho biba ngombwa ko yitanga ko akarorero ko kuba ugendana umugera wa sida atari umuhero w'isi gutyo wari karajijura akabona kwemera gupimwa
kwera nka jewe iyo turiko turaganira n'umuntu nkamwita ngako akaro nkavuga nti raba nkajewe cyengendana umugera kandi ntabikubwiye ntabyumenya kenshi yaro aho usanga bavuga ngo ndiko ndabesha ngo sivyo hanyuma kandi muganga ababwira nti kiragira gupimisha igisho hama ikindi hari habantu usanga bavuga bati ngo ibyo nibisanzwe ngo umugera nibisanzwe ngo sinirwa ndipimisha akaba abandi batubwira ati je nkaja kwipimisha sindo nkingenye ndabibwira umugabo wanje akabimenya aranyica
uwo batoye umugera wa sida rero bace bamukorera ibipimo byo guhinyuza muri ya INSS basanze koko yaranduye ngo bace bamushira ku miti inyuma y'amezi atandatu akurikiranwa muri ya INSS acarungikwa gukurikiranwa mu mashirahamwe yo mukiba no mutino ne mukibano abaremesha kiyago bakurikirana gute ubugendana umugera wa sida uyu numuremesha kiyago atashimye ko tumuvuga izina
uwo iyo tumubonye bwa mbere tumushyira mu mpanuro kuko ari mwishyira hamwe ryacu tuca twicara tuca tutangura kumubona ati wewe ibi bintu manzi tubwire kwanza uyu miti urayifata nshobora no kugenda muhira nyereka ikopo turaza yereka urumva arashobora kukwereka temuga ibi kutabikurikirana bikurikirana n'aba bandi babikurikirana
umunemesha kiyago ridwi nawe arashika no mu cumba cyo basangishira hamwe akaraba ku miti yahawe ayifata neza
cyo ndashobora kugenda nkiwe kwera nyene baramenyereye cyaba bacuta barabagenze uko agwa utegeze kumenya kagwaye umaze kugenda ari harahusanga nyene bishika kushika mu cumba abantu bose ndinjira mu byumba byabo bakambwira ati shikira ko yabagwaye cyane bakantumaye ngize ndaraba nkabona ko izo kopo nzugaje kumva ko zikirimo nzaho namuhereye ariko siba bari besha bari nk'umusha nke babiri cyangwa asanga n'umwe mugabo kacu muhanuti kujya ni wanyoye umuti neza aragusigura ati byarangwa Jesu macha nkana labaye ku byarasafe ndavyibagira ibintu nk'ivyo kamusikurira kamubwira ati bujya bibandanye mu muti kamusikurira nyene ariko nahandi uko twebwe uko dufatana umuti tugiza gashira hamwe turazigenda tukaguranana hama tuzigenda tukaguranana ari nitwe turazigenda tugurana turavugana ivyo gufata umuti tukavugana ubuzima bwishira hamwe n'ubuzima bw'amagara yacu
mu mezi atatu aheze muri INSS Makamba bapimye abagera ku 120 bakaba basanze handuye batandatu gusa benshi bafise hagati y'imyaka 18 na 35 umuhuza bikorwa wa INSS Makamba areme za kwihangiro ryuko muri 2030 95% kwijana y'abantu bazoba bazi uko amagara yabo ameze 95% banduye bagafata imiti naye 95% bazoba bafata imiti neza bazoyishika ko kuko gushika muri Kigarama 2022 100% yabo basanga baranduye bari ku miti 97% barayifata neza
yakoze mgenzo wacu Thierry Vendayishimiye dushikirije iyo nkuru n'icyo mwese mu kunda radio y'u Amerika biganire twabateguri muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa rya makuru twabashikirije bari muri kumwe na Oriane Itangishaka reka nshimire Aloise Bigirimana yakoranye na Geoffrey Mutagoma mu kwegeranya no gushikiriza ibiganiro twabashikirije Frederic Ngundikije niwe yarabihagariye turashimiye namwe mwese n'icyo mwese mwaduteza amatwi kandi turabahayika turabateye akamo mubandanye kumviriza ibiganiro n'amakuru ku radio Ijwi rya Amerika mugira umugoroba mwiza.